Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti muteza amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika risamira na i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe mu biganiro byari negenekerezo ryandwi ukwezi kwa 9 muri 2017 muri 2018 muri kumwe na Jovidiane na Hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya zimwe mu ngingo nkuru ivyo ngiye kubashikiriza
bibaye ngombwa umushikirangaje azofata ingingo yo kubishyira ku rutonde kugira bibe kumwe ni naho byo bavyita mbere bikagenda neza hashobora kujya kushikirangaje bitunganya neza kugira ngo habe koko ibintu bisa ku makomine yose bikagenda neza
uyu ni Terence Ntahiraja umwunganizi w'umushikirangaje w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi avuga ko umwanya n'umwanya hashobora gushigwaho itegeko ngendegwa ko yega abasore n'inkumi bariko bitegurira kubaka izabo ni mu gihe komune yose itunganya izo nyigisho uko ivyumva gutyo abatari bake bakemeza ko bitera akajagari turabigaruka ko handi hato muri kino kiganiro tuza kandi kubabwira izi ivyimpunzi z'abarundi bahora mu gihugu cha Tanzania bariko baratahuka ariko imbere y'ivyo vyose nce ku masonga n'ibindi ndababikiye ntababwiye mbanze ndabwire muri make ko perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko yizeye ko abashinga amateka n'abakenguza amateka bazokingira urwaruka ibihumbi 108 rubaye muri Amerika rutagira ivyangombwa kugira ngo ntiruzosubizwe mu bihugu rw'amamuko aho n'inyuma yaho kuri no wa kabiri wenye n'ubwiwe hatangarije ko ahagaritse itegeko ryasinywe n'uyo yasubiriye ariwe perezida Barack Obama rikingira urwo rwaruka Trump yaraneguwe cyane n'abamwe mu bashinga amateka b'abademokrate canke abarepublikane asanzwe ari nawe mugambwe wiwe abarongoye amashirahamwe y'ubudandaji ko iyo ngingo asa n'uwikekeranya ko izosubiza inyuma ubutunzi bwa Amerika mu gihe ndetse no ku mutekano w'igihugu mu gihe bamwe muri urwo rwaruka bari mu gisirikare ca Amerika Trump yongeye avuga ko ahaye abashinga amateka amezi atandatu gusa kugira ngo bazobe bafashe ingingo kuri urwo rwaruka ariko kuri wa gatatu yarongeye ko ashobora kwigarura kuri iyo ngingo akayihagarika mu gihe Congress atacyoshikako. Indege ya drone ya Leta Zunze za Amerika yarisha abarwanyi batatu ba Al-Shabaab ku munsi wa kabiri muri Somalia nk'uko bishikirizwa n'abategetsi b'igisirikare cya Amerika. Amakuru ava mu gisirikare havuga ko atamunyagihugu yahasize ubuzima muri ico gitero cabaye ku birometero nka 75 mu burengero bw'umurwa mukuru wa Mogadisho nk'uko bishikirizwa n'abasirikare ba Amerika muri Afrika AFRICOM. Abarwanyi ba Al-Shabaab bari kubakora ibikorwa vya gisirikare hafi inteko za Afrika za misome muri ako karere. Ishami mpuzamakungu ryitaho ku mpunzi n'abimukira OIM ku munsi wa kabiri ryaratahukanye n'indege abimukira 132 bafise ubwenegihugu bwa Guinea bari muri Libya. Ivyo vyatangarijwe ko na CRI ku mugwa mukuru wa Guinea n'ico gisata ca ONU kuri wa gatatu. Abo biyongeye ku bandi banyeginea bashika 127 bamaze gutahukanwa muri ubwo buryo na OIM kuva mu ntango z'uno mwaka. Aho bimukira bari babayeho ubuzima bugoye cyane muri Libya aho bari bafungiwe mu bigo nk'imbohe nk'uko umwe muri bo yavyiganiye itorokanirizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP dukesha ino nkuru. Adishu ki Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kumvikana ubyacu muceye ku rubuga rwa internet ya Atari Wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Abari mu ikambi ya Nduta tubahaye ikaze
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze mu kiganiro cyanyu arico gwacu iwanyu mu ntara no musiduhera mu gihugu ca Tanzania hari impunzi z'abarundi bariko baratahuka mu gihugu c'amavuko turi kumwe no munyamakuru wacu Pierre Claver Nyonkuru ejo cyo gije gya America muri Tanzania. Claver mwiriwe
yo neza byane n'inaho
izo mpunzi z'abarundi bya bitegekanije ko bahunguka bagiye canke
izo mpunzi z'abarundi byari bitekanze ko zihunguka zahungutse koko n'imiryango 79 niyo yaraye muri zone ya 15 mu ikambi ya Nduta ari bihangari begeranyijwamo abashaka gutaha bakabazi ndetse batahuka rero bakaba baba 350 baturuka mu ntara za Bujumbura zari mu cibitoke hamwe no mu gisagara ca Bujumbura.
Ego Pierre Claver niyo nkuru abatahutse bagera ku 300 na baje batahuka bava muri ikambi imwe canke ni mu makambi yandi avangavanze.
Abo bose baje bava mu ikambi ya Nduta ni ikambi imwe mu makambi atatu ari mu gihugu ca Tanzania ari mu impunzi z'abarundi niyo kambi yatanguriwe ko imishahara ya seri bitahukana abarundi ni kambi ya Nduta gusa ni naho yandikishije abarundi benshi bagera ku 12,000 bifuza gutaha mu gihugu c'amavukiro.
Ivyari bitegekanije kuno musi atahuka abo 300 na kuri ivyo 12,000 bitegekanije gutahuka canke hariho n'abandi bari bategekanije batashoboye gutahuka.
Ikiringo cya mbere nk'uko byashikejwe n'inama yahuje umugwi nyabutatu kunduheze ugezeho na Leta y'u Burundi igihugu cya Tanzania hamwe na ASER bemeranije ko uno munsi tariki 7/9 hatangura gutahukanwa 350,000 abandi bakazoja baratahukanwa mu minsi igiye gukurikira.
Hari uwo muba mwashoboye kuvugana ari muri abo batahutse?
Ego cyane byane nahaze hari ubwo twavuganye atari bake imbere y'uko baburira imodokari zishika ku 8 zabatahukanye. Umwe muri bo rero yatubwiye ko agiyeho no kujya kubaka igihugu cy'amavukiro.
Nyakwanga tuba twabura abahotuma ubwo mu Burundi kandi none uri kugerageza kubira abanone abategetsi ko niwe nari bo ariho bahagutse bakatugira ati twe twaragiye iwanyu Burundi twasanze amahoro ari murengera tukavugana n'abasi bari bakatugira ati twebwe nk'uko tuje tubayeho neza turajya turaryama turarima turagiraze umva amahoro mu Burundi atariye nawe nyine yarazi kandi turavugana n'abasi bariyo kandi na bamwe muri twebwe barasindira bakagenda bakatwirabira bakabyibonera ni isanzwe twebwe ubu uko turi inzara dusize ko inzara y'inyoko y'ibyo kurya inzara y'inyoko y'amazi yo ngaha inzara y'inyoko y'ibyambago yo ngaha ubu dukeneye kugerageza kwa buzima buri ngaha n'umubabaro wino n'umuhangayiko n'ukuri nawe kenya dufata n'ibindi byinshi kuko tubaga tujye twaragutse turudandazwa rero ibyo dukeneye nko turudandazwa ahubwo dukeneye kujya mu gihugu twasa kuko tutubatse tugikomeze dufatanye n'abariye hope.
Nuko rero Pierre Claver niyo nkuru urakoze turumvise uyo mwashoboye kuvugana yatahutse ku ruhande rw'abataratahuka naho hari ico bakubwiye gituma babandanya banana gutahugaga Claver.
Ebutande iyo kambi ya Nduta irimo impunzi zirenga 126 urumva yandikishije abagera kuri 12 gusa ibyo bindi 1,000 bisigaje bamwe muri bo bavuga yuko icyo bahunze kitarahira kugira ngo bafate ingengo yo gutahuka. Uno umwe muri bo twavuganye Diane
jewe ushaka gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera nahunze umutekano mubi umutekano muke hamwe n'intwaro mbi jere ntibirahera cyo sinahunze ubukene sinahunze inzara n'ubu ntahana ku nguvaka ntahana yopfuma anyica ama bakantwara ikiziga mbo icyo no kumenyesha ni uko abantu benshi bicuza gutahara baje guhera mu kwa mbere bivanye n'inyigisho bari barutseza ayo mahera atasharo nk'amadolari 60 hamwe n'imfungurwa z'amezi 3 urumva cyavuga ati sikangende gutaha y'i Burundi urumva n'inyigisho nk'abantu bahunze guhera ukumbi mu rutango 2015 umubwiye gutaha ntabyumva mu gushika kubashitse ngaha inkambi ikugagwa mu kwezi kw'2016 ubu hari kwarataha abaje guhera mu kw'11 kuduga nta yundi abaje kera nta n'umwe arataha.
Ivyo vyagirije Claver birakomeje kuvuga no kumbuga ngurukana bumenye aho ariko haracana cana kwa makuru yemeza ko abahungutse bari bafise n'umugambi wo gukora ico gikorwa kugira ngo bishobore kwerekana ko ibintu vyifashe neza. Ariko ndagaruka kuri aba 350 watubwiye bari gutahuka hagatahuka 320 abandi bobo bari ku rutonde rw'abatahuka batashoboye kugenda byavuye kuki nimba mwashoboye kuvugana.
Diana kurutonde rw'abanyandiko kugira ngo bazotahukanwe bagera ku 12. Uno munsi rero abatahutse imiryango 79 irimwo abantu bagera ku 350. Isiyame ishami mpuzamakungu hashize ryavuze ko abataratahuka bazogenda baratahukanwa buke buke. Hari abazotahukanwa itariki 9 za kuno kwezi, abandi itariki 12 n'indi minsi izogenda irakurikira. Ni nako bumvikanye mu mugwi nyabutatu wakoranye.
Urakoze cyane gose Pierre Claver, niyo nkuru kuri iyo nkuru ashobe kudukurikiranira. Ubandanye rero uzoza urakurikiranira hagufi ico kibazo c'impunzi.
Murakoze nawe Diane Rinanje.
Umunyamakuru wacu Fidèle d'Antoine Nsabimana hari muri commune Gisuru y'intara ya Ruyigarambariye yuko abo bavuye ngaho muri Tanzania baza bahashitse. Fidèle amwiriwe nawe.
Mwiriwe neza Diane.
Ico kacifashe gute kuri abo barundi batahutse mu gihugu c'amavuko?
Abo barundi batahutse bava muri Tanzania bagiye kwakirwa n'abategetsi ku rwego rw'intara ya Ruyigi, abaserukiye ubushikiranganzi bw'intwari yo hagati na Hasere ku ruhande rw'u Burundi, bari baje kubakira kuri zone ya Mabamba, ni aho Burundi bubana urubibe na Tanzania. Aho twashoboye kubona rero bari baje mu miduga minini minini bimwe bita amabisi. Bashoboye gushika rero ibarura ababakiriye bavuze ko bakiriye 301.
Ngira ngo muraza kubandanya mubikurikiranira hagufi kuko abari ku rutonde murumva ko bari 350, ariko aho baza gushikira byifashe gute, hateguwe
gushika ubu? Aho baza gushikira hariho abariko barakirirwa ngaha ku mugwa mukuru wa komine Gisuru, ari naho turi. Aho rero abariko baruruka benshi bagizwe n'abantu bakuze, abagendana ubumuga ndetse n'abana bakiri bato. Abo rero nibo Hasere hamwe n'abaserukira inzego za leta bariko barakora ibarura kugira ngo babahe agahamba kazoshobora kubashikana iwabo. Hanyuma harategekanijwe abandi baza kubarurirwa mu Ruyigi imiduga icibandanya. Abo nabo nabavuye mu gisagara cha Bujumbura no mu ntara zo mu Burengero nka Cibitoki na Bubanza.
Ubasoma mu maso nicahe kintu wotubwira ubonaga Fidèle?
Uri kurabaraba benshi bururuka nkaho mengo barakangutswe, abandi nabo abaje kubakira nkabo ngaha muri komine ya Gisuru bari bafite imiryango yabo, bari benshi cyane barabaye ko harimo ababo. Iyo hururutse wabo rero waca wumva amashyi menshi batwenga, ubona ko ari umunezero kubona uwabo agarutse.
Urakoze Fidèle, tukwisabiruze kugerageza utuvugishirizemo abatari bake kugira ngo twumve ingene biyumva inyuma y'umwanya batari mu gihugu.
Yego, ndagerageza kubikora.
Ugira umunsi mwiza.
Cha, bijya bije biranuganuka kwa rivyo.
Eka nibihu
ngo nibihu akarira vyisomeye.
Ndakubwiye kwa tarivyo.
Nivyo
nivyo.
Eka sivyo.
Ehe
dupinge. Ehe dupinge. Utangike.
Mupinga mupingi. Umvirize ijwi rya Amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Nuko rero misi yose nkano mango turabaha umuco ku nkuru ziba ziriko ziranugwanugwa zicanacana ko kumbuga ngurukana bumenyi. Uno munsi rero twashimye kugaruka kuri imwe mu nkuru iriko iracanacana ko kumbuga ngurukana bumenyi yerekeye rwandiko rwasohowe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Freddy Mbonimpa. Urwandiko rero rurimo itegeko ry'abitegurira kubaka izabo uko bagiye gukenyererwa mu kwigishwa amategeko agenga ingo n'imiryango. Abakunze gusoma ibyo kumbuga ngurukana bumenyi bari bajije utwazo dutandukanye ko ryoba ari itegeko ryatanzwe ku rwego rw'igihugu rikazotandukira nabo mu ntara zitandukanye. Nicatumye iryo tegeko ryoba rihari nimba vy'ukuri rikorera jaho canke ari rihasanzwe. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse mu gisagara ca Bujumbura atumara amazinda kuri utwo tubazo twose dufise.
Itegeko inimero 531 ubusa 18 akarongo ubusa 15 ryo kuwa 24 ukwezi k'umunani umwaka turimwo, umukuru w'igisagara cha Bujumbura Freddy Mbonimpa yashizeho ryerekeye abasore n'inkumi bitegurira kubaka izabo. Rivuga ku bijanye n'itunganywa ry'umwanya wo kubigisha amategeko agenga ingo n'imiryango. Mu ngingo zine zigize iryo tegeko harimwo ibijanye nuko umwe wese mu bazokubakana abwirizwa kwiga inshuro zibiri amasaha kanaka mu minsi ya nyuma y'uko ubugeni buba. vyongeye akigira mu ikomine canke ku izone ubugeni buzoberamwo mu gihe hagize usiba kwiga imwe muri izo ncuro ubugeni bukungururizwa iyindi tariki abashoboye gusoma ku mbuga ngurukana bumenyi harabasa nabidogeye iritegeko na cane cane ko gyega abazogirira ubugeni mu gisagara ca Bujumbura gusa aha rero ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu bwakira iritegeko umwunganizi mu bushikiranganji wabwo Terence Ntayiraja arashima iryo tegeko akanasaba ko ryobera akarorero abarongo izindi ntara
byefata kuri akarorero keza cyane ni keza cyane kuko mu bisanzwe ugiye kuraba izo nyigisho zikunze gutangwa ku munsi w'ubugeni ubwo munsi naho bajya abantu bitwa bageni by'ukuri nico gituma bafite nabafasha bamwe bita abapare na bamarene ugiye kuraba ingene baba bameze mu mutwe ingene biyumvira n'iyo uri kuravuga ntibavyumva nibaza ko basinya ibintu batumvise n'ivyo ari byo kubera no vugira ko mu mutwe bari mu yindi si y'umunezero ariko gituma rero gutangiza nyigisho uwo musu taragera ari kintu kiza cyane ariko gituma nabandi bifatira kwa karoro iri ndongoze kugira ngo abantu bya munsi bazoshira umukono ku bintu batahuri ibyo ivyo biri mu cyagita kugira ingo n'imiryango hanyuma bazebe mange ingene urwo rwabo tugeza kubakwa
uyu mwunganizi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu abandanya avuga ko ari mu gihe hakunze kwibonekeza abubakanye barenga ku mategeko ubwabo bateye ku mukono kuko batayasiguriwe aha kandi ingingo ya gatatu y'iryo tegeko ry'umukuru w'igisagara cha Bujumbura iratomora neza abazokwigisha ayo mategeko ku rwego rwa komine zizotangwa n'umuhanuzi wa musitanteri ajejwe ibibazo by'intwaro n'imibano mu gihe atabonetse zigatangwa n'umunyamabanga wa komine nayo mu izone umukuru wayo niwe azozitangira ubwiwe ariko nawe ne atabonetse umunyamabanga wa zone ashobora kuzigisha hagataha nkuko bisanzwe turabasomera icyo bamwe nabandi bavuga ku mbuga ngurukana bumenyi duhere kuri uyu avuga ati emwe ukurongora bigiye kugorana basi uyu nawe ati ahubwo bashobora gutuma abatari bake bubaka bidaciye imbere y'amategeko uyu nawe ati ubu rero tugiye kumara ya mezi twiga kwa patiri twongere ko nivyo mu ikomine ha ivyo kubaka bigiye kugora uyu nawe asa n'umwishura ati ntabara nimba bizofata imisi myinshi jewe nzobiheba kuko igikuru n'umutima uyu nawe ati ntabara abantu bakwiye kwigishwa amategeko yo mu ngo bakayanonosora kuko ibiba mu nyuma nakamara maza ahubwo n'abamaze kuzubaka bazobahamagare bige hari n'uyu yitwengera ati ha 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 bisa na wa wundi yafatira inginga abasore ko batazorongora batubatsiza amabati dusome n'uyu avuga ati emwe gaye turahumiwe none karacingani abatazi iby'amategeko bitumutwe abari bo bayigisha uyu nawe abaza ati mbe none abo mu ntara bobo aya mategeko arabaraba uyu nawe amwishura ati hiyo byatanguye kera tugarukirize kuri uyu avuga ati hagowe abasore baza gupagasa mu gisagara hama bakarongorera iyo bavuka ku mitumba patiri wewe yari yaravyoroheje bakigiraho bari aha rero nubwo mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bahanura ko itegeko ry'umukuru w'igisagara cha Bujumbura ryobera karorero izindi ndongozi Terence Ntayiraja umwunganizi w'ubwo bushikiranganji aragaruka akavuga ko bibaye ngombwa batoshiraho ubwabo itegeko rimwe ngendegwa ko mu gihugu cyose
bibaye ngombwa umushikiranganji azofata ingingo yo kwishyira ku rutonde kugira bibe kumwe ni naho byo bavyita mbere bikagenda neza hashobora kuje itegeko ushikiranganji bitunganya neza kugira ngo habe koko ibintu bisa ku makomine yose bikagenda neza
itegeko ryo gutanga inyigisho kubimirije kugira ubugeni mu gisagara cha Bujumbura ryatanguye kuja mu ngiro itariki 24 z'ukwezi guheze i Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse urakenuye abariko barumviriza iyo nkuru bashaka gusubira kuyumviriza canke mwayifatiye hagati mushobora gusubira kuja ku rubuga rwacu rwa internet mukaja kuri www.radioyacu.com gutyo mukerekeza ahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara murashobora gusubira kucumva co kimwe n'ibindi ivyarenganye kwa fise na hamakuru mufise kwa makenga mwifuza ko tubafasha gusesangura canke tukabaronderera umuco kuri utwo tubazo mwa mwasigaranye imbere inyuma yo kuyaronka mutwandikira kuri radio yacu @gmail.com. tugaruke ku makuru avugwa mu gisata c'impunzi z'abarundi ari kubutwerekereza mu gihugu ca Kongo ha barundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda bemanga bakemera yuko banwa inzoga zitemewe n'amategeko impamvu ngo nuko twatuyoga tuzimbutse bahora baronka mu Burundi ngaho bitagishoboka ko baturonka umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo adufitiye ivyinshi kuri no nkuru
Abanywa inzoga zizwi ku izina ry'umutindanyi mu nkambi yo mu Rusenda batangaza yuko inzoga banywa ikogwa mu mayani isukari ndetse n'umusemburo bakoresha amandazi igenda igira ingaruka kubayikoresha nubwo kuyivaho bigenda bibagora bitewe nuko inzoga y'ugwagwa impunzi zo mu Rusenda zari zisanzwe zikoresha zikiba mu gihugu cy'u Burundi kuyibona muri inkambi ari ngora bahizi
ego ingaruka mbira ifise kuko bamwe irabavyimbisha amagare kabavyimbisha amaguru igatuma no gushika mu buryo bw'umugore n'umugabo mutahuza ibisina kubera aba yadendebukiwe je kuva dushika ngamukami ndahamaze imyaka ibiri muri iyo myaka ibiri mazio kuko twatumenyereye iwacu mu Burundi twahora tunyugwagwa tukanywa songo aho tubiburiye twaje twinjira mu mutinanyi twamaze imyaka ibiri n'igice
bamwe barakwara kubera umutinanyi tena bahinduye bariko baragana ikidaru twati kibintu biratiryohera mugati mu nyingaruka zotuzanira kinuki kimwe nuko umutinanyi cyangwa ikibarupe babihagarika ahubwo yatuma bano mu ngati cyangwa kanyanga kobera muri Kongo nibintu bikanira nibiti bitereye
Iyo ugeze muri tumwe mutubare two mu nkambi yo mu Rusenda utwinshi tuba mu bavirage yagize inkambi usangiye inzoga y'umutinanyi icuruzwa ku mugaragaro nubwo abacuruza bagakora iyi nzoga ibo batangaza yuko ntangaruka igira ku buzima bw'abayikoresha ndore ko basanze iyi nzoga hamwe na kanyanga zikoreshwa mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mugaragaro
iyi nzoga y'umutinanyi je ntangwe kuyikorera ngaha ariko ntangorane n'imwe irigeteraza abantu gusa ibiciro byaraduze isuka ntwara twigura ibihumbi mirongo
ine
ubugeze mu mirongo munani satewe natwe tusaba gusaba ko tuzi ibiciro kuko n'amadolari yatubwira ko yaduze isigara y'itabi isigaye ikora not yicana inzoga y'umutinanyi nta n'ikintu na kimwe itwaye nta n'ingu irica
Ni kenshi na kenshi abajyanama b'ubuzima bo mu nkambi yo mu Rusenda bafatikanyije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi bagenda bakangurira impunzi zo mu Rusenda kudakoresha inzoga zitemewe n'amategeko nka kanyanga n'umutinanyi ariko bikurikiranye n'inyungu abazicuruza bavanamo bavuga yuko imirimo yo gucuruza no gukora izi nzoga badashobora kuyireka
cewe nitaye namukanye nitaye twarongutse umwana umwe ariko iradufasha igihe mu ndenga ndaronka igihumbi Hasoma kwenda kubesha umuntu ngomereza aya n'aya nikora kuri iyi minyene ntarange igihumbi cyo gusoma
usibye inzoga zirimo kanyanga umutinanyi n'umungazi zikorerwa mu nkambi yo mu Rusenda impunzi zo mu Rusenda zifite ubushobozi izo zinywa inzoga za kizungu zirimo za musteri ndetse na za burarundi ziba zivuye mu gihugu cy'u Burundi aho zinjira muri inkambi zinyuze ku kivuko cy'amboko Vedasingabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara kivu amajyepfo
Urakoze Vedaste Ngabo ico kinyobwa rero ca Burarundi uhereje ko kisigaye ari nk'umuzi wibuye mu ntara zitandukanye zimwe zimwe igisata kijeje kumenyesha makuru muri Burarundi kikaba catangaje yuko ku munsi wa mbere gitegekanya kuremesha ikiganiro kubamenyesha makuru kugira ngo gisigure impamvu hari byinshi bitakiboneka biva muri Burarundi Iwanyu mu ntara mukanya turaza gusozera ariko imbere yuko duhava duhana gahindukira bunaho dusubire mu gihugu cy'u Rwanda gatonya aho abanyeshure bahora mu buruhuko bagize ibikorwa byiza byo gufasha abatishoboye batoyi babo nko gutahura ivyigwa baba babonye mu ishure ariko batashoboye kunoganza neza umunyamakuru wacu Désiré Hatungimana mu gihugu cy'u Rwanda yaravuganye na bamwe muri abo bakoze utwo dukorwa twiza dutandukanye maze dutegura ino nkuru
Abanyeshuri b'impunzi biga mu makaminuza atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda bafashwa na Maison Shalom abashika 140 kuri 250 basanzwe baba mu ikambi ya Mahama muri kino gihe bari mu karuhuko aho imahama muri ako karuhuko barimwo ntibareze amaboko kuko bihaye umugambi wo gufasha abatishoboye mu kubasanurira amazu buri munsi wa gatandatu icyo gikorwa bagikora kugira nabo bereka abandi ko gufashanya ari ingirakamaro kuko nabo nyene iyo bataronka babafasha bataba ariko bariga kaminuza nkuko tubishikirizwa numwe mu baserukira abandi.
Twarimviriye ku cyiza twakorewe ko benshi muri twebwe twavuye mu gihugu cy'u Burundi duhunga twari muri za universite. Tumaze gushika ino vyizigiro vyo gusubira ku mashure nticyari kirenga. Mbere ntitwaniyumvira ko bishoboka ko twasubira kuronka imigisha tukiga. Twarimviriye tuti none icyo cyiza twakorewe twebwe ntitwokigira nk'umuco tukaraba ibyo twakora kugira dushobore gufasha abo bantu baba bafite mu bibazo bitandukanye badashobora kwikorera bene utu dukorwa two gusubiramo nk'amazu yabo. Naho twashatse kugira tukore wa muco wo gufasha kuko natwe twafashijwemo.
Uno mutama wo muri iyo kambi ya Mahama ari mu basanuriwe inzu arashima uwo mutima w'ubwo gwaruka agasaba abandi kubafatira aka karorero.
Ndashimiye iki gikorwa cy'abanyeshuri biga kuri kaminuza baje kuntera imunga bakamfasha. Nari naramugaye nta nguvu nari mfise, inzu yari yarananiye. None ndashimiye kugufashanya kwa bene wacu kandi bazi bafashe n'abandi bafise ikibazo nk'iki mfise.
Abanyeshuri ntibakora igikorwa cyo kugarukira ku batishoboye gusa kuko bafasha n'abatoya babo mu vyigwa.
Twaciye turaba rero tuje hamwe nk'uko twatanguye umugambi wo kuza turafasha abantu mu community batuyemo. Turabwa tuterekereho n'aba banyeshuri nabo tubafatiye iminsi yo kuwa gatandatu no kuwa mungu kugira ngo bavuye ku ishuri bashoboye kubandanya muhira bafite icyo bakora. Muntumbero no kugwanya na bya bindi baza barajamwe urazi baracyari bato bafite imyaka ibashusha. Twakiraho dushyiraho n'uwo mugambi kugira ngo tubakorere icyo twita renforcement kandi ku buntu, na cyane cyane ko hariho bamwe bamwe bavuga ngo bahiga abantu babafashe babaha amafaranga. Rero kubera twabonye uko aba benshi ata amafaranga boronka kandi natwe gufashwa twarafashijwe, twavuze terekereho uyu mugambi nawo tushyiremo kugira ngo abana bose bazogume bafise ubumenyi bungana bavuye ku ishuri bashobora no kubandanya bari ku rugero rungana. Kuko ufise amafaranga nawe nyene yumufasha mu tundi dukorwa, na cyane cyane ko ubuzima barimo butoroshye.
Icyo gikorwa nacyo nyene kirashimwa cyane n'abanyeshuri baronse ubwo bumenyi. Umwe muri bo akaba yamenyesheje Radio Ijwi rya Amerika ko bashimira cyane bakuru babo bitanga kugira ubumenyi mu bana bahunze Butere buje imbere.
Turabona ko kabisa abanyeshuri bamwe mu nkamburano n'ubuzima bubi usanga bamwe badatonda complete muko biri kubera ako kajyo kabo bari kudufasha abo bene wacu. Biriko biradufasha kuko usanga biyibutsa cyane bigatuma bevuriwa cyane mu byigwa bimwe bimwe.
Ntawe ku giti cyawe hari icyo wunguka?
Ku giti cyanjye nk'icyo nunguka nk'ubu hari nk'ibintu byinshi usanga naragize amabusanse sero y'ibintu by'ubuzima bwo mu nkambi. Kuko nk'ibyo turiko turasubiramo twiga usanga ari nk'ibyo mu gice cya mbere, kandi ugasanga ni nk'ubumenyi en general turiko turaronka kuri matière y'umwaka wose.
Abanyeshuri bo mu makaminuza batanguje uwo mugambi bagira ko banahimiriza abandi babanyi babaha imahama kugira uwo mutima wo gufashanya nabo binjiremwo igihe bazosubira ku ishuri. Ivyo bariko barakora ntibizoce bihagarara. Desire Hatungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Rakoze Desire Hatungimana ni ukuri we duce dusozere ikiganiro iwanyu mu ntara yacu no musi. Ariko mbanze nibutse muri make ko ivyavuzwe mu ndwi yahera vyatashe impunzi z'abarundi bagera ku 350 zari zarahungiye mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania zatahutse. Umunyamakuru wacu mu ntara ya Ruyigi Fidel Antoine Nsabimana aho yabakiriye yavuze ko karakanya muneza kenshi. Nawe Pierre Claver niyo nkuru ya Rusha yashobe kuvugana na bamwe batatahutse bavuga yuko bataragera gutahuka ariko ni ifata neza bazotahuka. Izo nkuru zompi tukaza kuzigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Mururanigwe rero mu banyu no mu vyanyu, Diane Nahazwe na Innocent Kimenye mari kumwe tuifurije kugira umunsi mwiza.